Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igendekezo rya 2020 Nyandagara mwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimwe gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye n'amakuru adakubagizwe n'ingingo muri inkuru zikurikira. Abitura ibitaro biri muri komine Matana ni mu ntara ya Burunga barahagaritswe umutima uhagaze n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza buharangwa haraheze igihe kitari gito. Muri kino gihe abagwayi ngo basabwa kwizanira amazi meza. Abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cyo kumoso bari mu kababaro ko kubona bataronka umwavu wo mu bwoko bwa totahaza ukenewe muri kino gihe kandi bimaze igihe barawurishe. Bakaba bafise amakenga ku mwimbo ushobora kuba mubi hamwe uwo mwavu utoboneka vuba. Agati akazi na muntu amashirahamwe 46 haranira agati akazi na muntu mu Burundi no mu makungu arasaba inama nkuru ya ONU ijejwe agati akazi na muntu kongera ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agati akazi na muntu mu Burundi kuko ngo igihugu kirangwamwo amabi atandukanye janye niho nyangwa agati akazi na muntu. Ibyo biri mu ikete amashirahamwe yarungikiye ibihugu bigize ubwo rwego kuri uno munsi wa gatatu. Aya nayandi ni mukanya mwido nido ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Reka nsubire kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Hari imyidogo myinshi mu banyagihugu bituri bitaro vya komine Matana mu ntara ya Burunga. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku ibura ry'amazi meza rimaze igihe kitari gito kuri ivyo bitaro. Bakaba basigaye basaba babitura kuza bizaniye amazi mu gihe abanyagihugu bamenyesha ko nabo bibagora kuko atayo baba basize imuhira. Abashirahamwe Regideso gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi yongere aboneke kuneza y'abanyagihugu. Inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nkuko amakuru ava mu banyagihugu bahe Matana abimenyesha, wabitura ibitaro by'Imatana barahazwe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi meza. Ngo iyo hagereje umugwayi bakubwira ko amazi wayakura imuhira, mu gihe nahe imuhira naho ari uko nyene. Abo bitura ibyo bitaro bakaba bafise amakenga ko bashobora kuhandurira n'indwara zifatiye ku isuku rike.
Twebanya gihugu tunda kwibuza ngaha kuri hopitali Matana ugiye gushika nawe mugwayi bati nta mazi ahari ukabanza kuyatumako muhira aho muhira uduba nawe we ntawe wari uhashije bagiye ko aho hahurira abantu benshi ukinira n'amazi yo ntigacika. Ni ukuri ko nshi birateye isoni kubona ngaha kuri hopitali Matana nta mazi ahari mu makarikiye amazi ntahari tukabura icepo cya ruguru. Ubajije abo wumva bayakora arakubwiye dufata ibyose kijewe bihagaze ko bati amatwi yo yarabonetse niro binigiza n'amazi nirime ryonyine gusa umba kore waje biteye isoni. Si kuri iyo hopitali ahurira abagwayi si mu makarikiye aho samaza agakanirari.
Abo banyagihugu bitura ibitaro by'Imatana bavuga ko bibabaje kandi biteye isoni kuba haheze igihe ico kibazo kitararonka inyishu mu gihe amafaranga adasiba gutozwa. Basaba ko ababijejwe bobaha amazi vuba na bwango ku neza y'ubuzima bwabo.
Twasanze ngaha Imatana batoza amazi tudasize inyuma no mu isoko y'ibifungurwa aho ntuganya mu bwiherero akanaza hasi. Ibi bintu bimaze iminsi dusemerera ariko bamwe bamwe bakatubwira ngo rindira ngo rindira gushika n'uno munsi. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Ntukibazane n'amafaranga atozwa cyane. Twebwe twe tutabonye abo bajya mu mifuko y'abantu.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa radio Inzamba agateka kawe tukaba tutarashobora kuronka kuri telefone urongoye ibyo bitaro by'Imatana kugira ngo atange umuco gucoba kiriho kirakogwa kuri ico kibazo c'ikena ry'amazi.
Arakoze Pacifique Nkeshimana. Indi myidogo iri mu barimyi b'umuceri bo mu kiyaya cyo kumoso bavuga ko batararonswa umwavo mu bwoko bwa totahaza ukenewe muri iki gihe kandi bakaba barajisha amafaranga akenewe kuvyerekeye uwo mwavu haraheze igihe kitari gito. Bafise ubwoba ko umwimbu ushobora kuba mubi cyane hamwe uwo mwavu utoboneka vuba, bagasaba ishyirahamwe FOMI na leta kwicarira icyo kibazo. Inkuru ya Jean George Kibogora.
Abo barimyi b'umuceri bavuga ko haheze ukwezi bateye umuceri muri icyo kiyaya kuba hari hageze yuko bashyiramo umwavu w'ikizungu bita totaza. Ariko ingorane ngo ni uko gushika ubu atabo bararonka kandi bararishe amafaranga akenewe kuva kera. Bavuga ko bamaze kwitura abategetsi bose babijejwe ariko ko atangije itomboye bararonka.
Kandi basanga turi mu muceri kandi mu mwaka ni kuri neza. Rero nk'ubu umuceri twateye ni kuhina. Twategeza kuba duca turonka totaza tukadushyiramo. Ariko ntitwiga turonka. Tugiye kubaza muri Doni Mukwasa tugira ko atawuhari. Tugiye kubaza muri Doni Kinyinya tugira ko atawuhari. Kandi aho ga heshi turatwarimye ntaho twakose. Aca twiyumvira none ko twatanga amafaranga kugira ngo dufatane turima. None bamwe tutoroje ifumbire igaca rigenda gute. Ni ukuvuga na ya mahera yacu icyo twatanze asaherayo. Mahera y'imbuto agaherayo abakozi. Ubwo kacyo n'uruhombo runini.
Aba barimyi b'umuceri basaba ishyirahamwe FOMI risanzwe ritanga umwavu hamwe na leta gukora ibishoboka byose kugira ngo baronke uwo mwavu vuba bwango. Aha niho ntankeka umwimbu uzoba mubi.
Hagira dusabe rero dusabe no kuba rigejo na cyane cyane abantu ba FOMI bacungikira umwavu tubatahaza uduhe kuko ibiciro byacu bicaribwa ujeje ubwenge n'ubwoba bw'inka n'ibindi nta kintu na kimwe yatwishyuye. Barabajije musitantere akagira ngo rindira tudorindira gushika ryari. Dufate rero na leta ishyiremo ingufu kugira ngo turonke umwavu. Hanyuma abashingamateka twitoreye nabo nyine batuvugire. Batuvugire kuko anashaka nabo nyine. Barahafise amahegitari atari make nabo baharimira imiceri.
Kuri iyo midogo yabo barimyi, uruganda rwa Radio Inzamba hagati y'akawe twarundi abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uburimyi n'ubworozi muri komini kugira ngo batange umuco ariko ntitwashoboye kubaronka.
Inzamba mugisata cha gatya kazi na muntu amashyirahamwe 46 aranira ibitero bya politike mu Burundi no mu zamakungu asaba ko ikiringo c'intumwa idasanzwe ikurikirana ibijanye na gatya kazi na muntu mu Burundi cyo kongerezwa. Ibyo biri mu rwandiko ayo mashyirahamwe yarungikiye kuri igenekezo rya 20 imyandagaro abaserukire bihugu mu nama y'ishyirahamwe mu zamakungu ni jewe gatya kazi na muntu. Ibyo biri mu rwandiko ayo mashyirahamwe yarungikiye kuri no wa gatatu igenekezo rya 20 imyandagaro serukiri bihugu mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungoni ijejwe agati y'akazi na muntu biteguye gukorana mu kwezi kuza mu nama igira 60 ku bijyanye n'agateka kazi na muntu. Ibiri muri urwo rwandiko reka tubibaze Jean Baptiste Bireha.
Muri urwo rwandiko rwasohowe n'ayo mashyirahamwe agera kuri 46 adaharanira inyungu za politike asaba inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka kazi na muntu ko mu nama yayo igira 60 itekanijwe kuva ku igenekerezo rya 8 Nyakanga gushika ku igenekerezo rya 8 Gitugutu izobera ku cicaro c'iryo shyirahamwe i Geneve yokongera ikiringo intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu Burundi ijejwe gukurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi kuko ayo mashyirahamwe abona ko agateka kazi na muntu katigeze gatera imbere kuva 2015 haraciye imyaka 10. Ayo mashyirahamwe asaba iyongerwa gikiringo cy'iyo ntumwa yisunze yuko agateka kazi na muntu kabandanya gahunyangwa mu Burundi abakoze ibyo byaha ntibigere bahanwa. Ibyo nabyo ngo biza byunyurwa n'amatora hazomara igihe kirekire yatanguranye n'ay'abashingamateka abajenama b'amakomine n'abajenama bo ku mitumba akazosozerwa n'ayo mukuru w'igihugu umwaka w'2027 ashobora kurangwa n'ihunyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu n'ubundi bubisha butagira izina. Muri urwo rwandiko hari mashyirahamwe abandanya avuga ko bimwe mu bijanye ihunyangwa ry'agateka kazi na muntu bwicanye ngengera butungane n'abantu bavugwa irengero kudahana gandanya bigirwa mu gihugu uko amashirahamwe adanira ibyicaro bya politike yaba ayo mu gihugu canke mpuzamakungu adasiba kubishira habona mu byegeranyo asuhura. Ayo mashirahamwe aravuga kandi utumenge twaranze amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine aho ayo matora yaranzwe kandi n'iterabwoba n'ikubigwa ry'abumigambwe itavuga rumwe buri ku butegetsi. Kubera busuma bwaranze ayo matora, amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu birasabye ko ayo matora yosubirwamo ariko biba imfa gusa. Ukudahana biracari intambanyi kunywanisha abarundi ubutungane burakoreshwa mu guturubika abanyepolitike batavuga rumwe na leta abanyeshamakuru n'abahanira agateka kazi na muntu hadasizwe inyuma ukunyagwa amatungo abanyagihugu agahabwa bamwe mu bategetsi. Ayo mashirahamwe mu kwerekana ko ibunyangwa ry'agateka kazi na muntu biteye ubwoba batari bake afatira kubahoze arongoye umukuru w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu yahunze n'umuryango wiwe cyo kimwe n'abandi babiri bari mu kuyiseveru jejwe kumenya ukuri n'ukurikuranira nabo nyene bataye barukomoka. Kubera ibyo byose ayo mashirahamwe asaba inama idasanzwe ishirahamwe mpuzamakungu jejwe agateka kazi na muntu kongera ikiringo intumwa idasanzwe ishirahamwe mpuzamakungu kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ayo mashirahamwe asaba kandi leta y'u Burundi gukorana neza n'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe agateka kazi na muntu no gusubira kwiyumvira kugurura ibiro by'iryo shirahamwe mu Burundi. Nayo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu asaba guha uburyo bukwiye iyo ntumwa kugira irangure imirimo yayo neza.
Jean Baptiste Bireha, nawe tugushimire nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo iherutse gufatwa n'urwego sense rucungera uko ibimenyesha makuru bikora. Ingingo yabuza ibimenyesha makuru gukorera mu runani ku kibazo kijanye n'ingaruka ikena ry'ibitoro mu kunguruza ibintu n'abantu ku isoko mugishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bubandanya guhungabanywa. Kwigenekezo ya 14 myandagaro umwaka w'2025 ibimenyesha makuru 8 byavyateguye gukorera mu runani kugira barabire hamwe ingaruka z'ikena ry'ibitoro kubijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Ariko imbere yaho ikigo SNSC kije gukurikirana ibikorwa by'ibimenyesha makuru carabujije ayo makuru kwa kogwa. Imvo ngo nuko atankuru nshasha yarimo mu byo bagiye gushikiriza. Ingingo yaneguwe n'abari mwuga wo kumenyesha makuru ku buryo bwo kubuza ibimenyesha makuru gukora mu bwigenge cyane cyane ku bibazo bihanze abanyagihugu. Iyo ngingo y'ikigo sense yoba ari yindi nzira yo kunigira mu menshi ibimenyesha makuru. Ingaruka iyo ngingo ishobora kugira ku bikorwa by'abamenyesha makuru no ku burenganzira bwo kumenyeshwa amakuru ku banyagihugu zoba ari izihe? Ibyo bibazo byose tuza kubironkera inyishu tufashijwe n'umuhinga mu byo kumenyesha makuru muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu igenekezo rya 20 myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na 2025. Mukaba mugira mugishikirizwe na Bonfils Niyongere. Ndabahaye ika
Dushigikira abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru ingurane nyinshi bacamo.
Ibimenyesha makuru umunani byarankiwe n'urongoye urwego rwa leta rujeje gucungera uko ibimenyesha makuru bikora sense gutunganya urunani rw'ibyo bimenyesha makuru ku nkurikizi z'imbura ry'ibitoro mu Burundi. Esperance Ndayizeye arongoye sense abona ko atagishasha bari bazaniye abarundi muri ayo makuru bifuza kubashikiriza. Reka iyi nkuru tuyibaze Desire Hatungimana.
Itariki 14 z'ukwezi k'umunani imenyesha makuru umunani ari zisanganiro Onesha, Rema, Shima FM yo Muhunge, Remesha Mahoro yo mu Kirundo, Agaseke FM yo mu Ruyigi, ikinyamakuru Iwacu na Jimbere Magazine byari byateguye umunani gw'imenyesha makuru birangira rutabaye. Radio Isanganiro yari kuberamwo ugo runani yandikiye sense imenyesha ko hatekanijwe urunani rw'imenyesha makuru ku kibazo gihanze Burundi kijanye n'inkurikizi zibura z'igitoro mu gutwara abantu n'ibintu. Itariki 12 hasigaye iminsi 2 ngo ugo runani rw'imenyesha makuru rube, sense yandikiye Isanganiro ibamenyesha ko atagishasha baba baje kubwira abarundi. Sense saba ivyo bimenyesha makuru gutenyenya kugira barabe ko hari gishasha koko azanye na rya sense imenyesha ko ivyo bijanye n'ubukene bw'igitoro atari bishasha mu maradiyo. Sense ikisaba ivyo bimenyesha makuru gutanga ibituma bifadika vyotuma koko ugo runani ruba. Isanganiro yarakoze ivyo yasabwa igenekezo ya 13 yongera irandikira sense yereka ibituma ugo runani rwoba, ariko ivyo yashikirije sense yabiteye ivyatsi imenyesha ko igihe bazo bafise ivyo gukora bifadika uruhusha bazoruhabwa. Sense yaciye yongera kumenyesha ko ijejwe guteza imbere imenyesha makuru aricyo gituma idashobora kwemera bica umwuga ibona. Abahinga mu bijanye no kumenyesha makuru ntibashigikiye ibivugwa na sense, ahubwo bobo babona ko ari ingendo mbi yo kuzivya abamenyesha makuru mu ntumbero yo kubategeka gukora ibyo leta yifuza. Ingeso bavuga ko iteye isoni yari ikwiye kuranduranwa n'imizi abamenyesha makuru bagakora umwuga wabo bigenga. Ko sense ivuga ko abamenyesha makuru bari bakwiye gukora inkuru mu ntumbero yo guterera umuti ibibazo bihanze abarundi, abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bamenyesha ko ubwo buryo budatuma umenyesha makuru ahora ibyo abona bitagenda neza, ahubwo nyabona aratohoza ataho yegamiye agafasha gushika ku muturama nayo kuvuga ibigenda neza gusa acifasha igihugu kirete ko ari nzira y'ubutegetsi yo kuzibya abamenyesha makuru.
Ubona ikigo kijejwe gucungera uko ibimenyesha makuru bikora sense kibuza kubimenyesha makuru bija hamwe mu runani rw'ibimenyesha makuru kugira bavuge ingaruka mbi ziva ku ibura ry'ibitoro nicerekana ko ico kigo atari cyo gifata ingingo, ahubwo ko ari ikigo gisa nkaho gitwagwa n'ubutegetsi bw'igihugu. Frank Kaze mumenyesha makuru yahoze atwara ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru aranegura ko leta ishaka guhisha ukuri abarundi babayemo mu bukene bw'igitoro kubera ukwiyunguruza ari kibazo gisigaye gihanze abarundi. Kubwiwe ngo ni nko guhisha umwotsi inzu yamaze gusha.
Ingingo iheruka gufatwa n'ikigo sense kijejwe ibinyamakuru ni ingingo itangaje cyane, ni ingingo mbi cyane, ni ingingo iteye n'isoni kubona icyo kigo cyicuba ukakubwira ibinyamakuru bitandatu ngo ntibikore kiganiro kijanye n'ingaruka mbi z'igitoro. Byibonekeza neza yuko iyo ngingo itavuye kuri ico kigo, ahubwo iyo ngingo yavuye hejuru, yavuye mu butegetsi, yavuye ku butegetsi. Narabonye abanditse bavuga yuko mu gufata iyo ngingo leta ya Ndayishimiye na Ndayishimiye nyene bigenza nka cya kinyoni bita Autriche. Icyo kinyoni rero icyo kizwi ko nuko iyo gishikiwe n'ingorane nk'igikoko kiriko kiraciruka inyuma kigira kikije gica gifata umutwe wacu kikawushira mu ntuzeye mu ivu mu musenyi kugira ngo icyo kintu kigira kigishikire ntikibone. Nkuko umengo icyo kintu giciye icyo kintu kibi kigira kishikire umengo giciye kigenda kiciye kinyika. Leta rero ya Ndayishimiye na Ndayishimiye nyene nuko nyene bigenza bashaka kwiyobagiza ibibazo igihugu kirimo kugira ngo bibagize abarundi yuko vyabananiye gutwara, vyabananiye gutorera inyishu ibibazo bibahanze, harimo na cyane cyane icyo kibazo cy'igitoro kimaze imyaka n'imyaka. Ni ibintu vyiterasoni, ni ibintu umuntu adashobora kumva na gato ingene badashobora kwemera yuko n'umuntu abakebura, kuko hajya iyo umuntu agukebuye niho umenya ingene ushobora gutorera inyishu ikibazo gihanze abantu ibibazo bihanze abarundi.
Esperance ndayizeye akizezwa ayo mabanga hari bamwe mu bamenyesha makuru bari bagize icizere kwico kigo kigiye gutwagwa n'umumenyesha makuru ariko ico cizere camaze umwanya rumara. Frank Kaze akamusaba kurengera ibya politike akamenya ko umwuga wo kumenyesha makuru ufite amategeko awugenga aha uburenganzira abawukora akongera akanabakingira.
Hanyuma tugarutse kuri sense ni ibintu bitangaje ni ibintu bibabaje kubona umuntu igihe yagenwa kugira ngo atware sense twavuga tuti duhishije duhishije kubera ubugiye kurongora ico kigo sense ari umumenyesha makuru azi igikogwa ibinyamakuru bigiye bisanzwe bikora. Kubona avuga ngo nta nkuru nshasha iri mu kuvuga ibijyanye n'ingaruka mbi z'ibura ry'igitoro n'ibintu umuntu n'ibintu bisiga ubwenge kuko arazi neza yuko misi yose ingorane zitegwa n'ibura ry'igitoro ari nyinshi cyane. Abakozi ntibaja ku kazi ubu amashuri agira yugurura abanyeshuri bariko ababyeyi bariko yibaza ingere bazorungika abanyeshuri ku mashuri. Ikibazo cy'igitoro cyateye ibibazo byinshi umuntu adashobora kuvuga ngo aheze umunsi wose urenganye uzana ibibazo bishasha bivanye n'ibura ry'igitoro. Urumva yuko ingaruka zose zamazibonekeza no kuvuga yuko ari inkuru nshasha. Kubona rero umuntu nkujya w'inzobere umuntu amaze imyaka mirongo ari mu kazi ko kumenyesha amakuru akavuga yuko atakintu atankuru nshasha iri mu kuvuga ibijyanye n'ingaruka mbi zijyanye na no kubura n'ibura ry'igitoro murumva yuko ibyo bintu bitumvikana na gatoyi. Ahubwo yerekanye yuko cyo kimwe nabari bahari imbere yiwe atari mu kibanza yategerezwa kuba ari yategerezwa kuba arimo kuko ico kibanza ico kigo sense kijejwe guteza imbere ibinyamakuru n'abamenyesha makuru gikijejwe kuvugira abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gukora akazi kabo bigenga kugira ngo bashobore gukora akazi kabo atagikenye hakumviriza abanyepolitike hakumviriza abategetsi ikigo sense cyategerezwa gukora cyerekana yuko cigenga atagitsure kiriko.
Guheraheza ingingo yafashwe n'ikigo sense yo guhagarika urunani rw'imenyesha makuru umunani yerekana ko ubwo rwego rudakorera mu bwigenge mu kunigira mu menshi ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Ibyo bituma abamenyesha makuru bisanga mu mayira abiri hagati y'uburenganzira bwo kumenyesha makuru n'igitsure cy'ikigo sense. Ariko icyo abantu bose bumenya ni uko uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronka amakuru ataho yegamiye kandi atandukanye ari imwe mu nkingi z'igihugu gishingiye ku ntwaro yubahiriza amategeko na demokarasi. Ni nano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko umushikizwa na Bonfils Niyongere ndabayisanga ku munsi wa gatatu za naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Bonfils Niyongere turagukengurukiye ni kuri ico kiganiro ku isoko duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu. Reka nshimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha.